Murumva ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu yari warigambye igitero cagabwe mu mihana yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahitanye abantu 200 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahitwa Masandaba hanze y'igisagara cya Beni, kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birushiriza guhitana ubuzima bw'abasivile. Ubutegetsi bwagiriza umuhari w'iterabwoba wa ADF kuba ari wo wabikoze. Colonel Charles Omeonga, umurongozi wo mu nteko za leta ya Kongo muri territoire ya Beni, yavuze ko ku wa gatanu baharuye abahitanywe n'abo baroberi bagera kuri 200. Uharanira uburenganzira bwa muntu muri ako karere Kasereka Kasayirio we yemeza ko ibitaro biri hafi byakiriye ibiziga by'abantu 222. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye Anthony Mwalushai yatangaje ko bakoze bwicanyi bakoresheje imihoro kugira birinde kurasa abasirikare ntibabumve ngo baze guhangana nabo. Mu ndwi iheze abasirikare bishyirahamwe mpuzamakungu ONU bari kugarukana amahoro muri Congo barateye ibyatsi ubundi bwicanyi bwakozwe na ADF nyene mu ntara ya Ituri. Bavuze ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. Amakuru y'abimukira, abimukira babiri barafuye abandi hafi 200 baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu ibahari Mediterane hagati ya Tunisia n'Ubutaliyano. Ishyirahamwe ry'abadagi ritabara ryavuze ko ryashoboye gutabara abandi bantu 222 bica ribatwara mu izinga rya Lampedusa ryegukira Ubutaliyano. Ubwo bwato bwazamye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishyira uw'Imana. Mu barokotse harimwo abagabo n'abagore bamuka muri Kamerune, Cote d'Ivoire na Mali nk'uko byavuzwe na Ingo Wells, ni kapiteni ubwo bwato butabara. Muri rusangi abimukira hafi 200 nibo bari muri ubwo bwato igihe bwanduruka buba mu gisagara cya Sfax ni muri Tunisia. Itorokanzo ry'amakuru ry'Ubutaliyano ANSA rivuga ko abagore 9 bari mu barokotse. Mu minsi iheze abimukira baharugwa mu 1000 nibo bashitse mu izinga rya Lampedusa ry'Ubutaliyano riri ku birometero hafi 150 va ku nkengera za Tunisia. Ubushikiranganji bw'Ubutaliyano bw'intwaro mu gihugu hagati buvuga ko abimukira 14,000 bashitse mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ayavugwa ku mugabane wa Buraya, Papa Francisco yasabye abemera gusengera abanyagihugu ba Ukraine n'Uburusiya mu butumwa yatanze ejo ku munsi w'Imana uhahimbazwa umunsi mukuru wa Pasika. Papa yarashimiye kandi ibihugu byafashije impunzi acahamagarira ibiganiro hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Ibihumbi by'abemera Imana byarifatanije na Papa ejo ku munsi w'Imana guhimbaza izuka rya Kristo mu misa yabereye mu kibanza cya St. Peter's Square. Yahatangiye ijambo akunze gushikiriza ryerekeye ibice by'isi birimwo umutekano muke. Yavuze ko ibihugu bifasha kandi byakira abahunga intambara n'ubukene ari ibimenyetso bigaragaza ko imbere hari ibyizigiro. Yasabye Imana gufasha abanyagihugu ba Ukraine mu nzira yo kurondera amahoro. Asaba kandi umuco wa Pasika ko umurikira Abarusiya. Yarateye akamama ku gukora kugira intambara iriko irabera muri Ukraine irangire, ndetse n'intambara zose n'amaraso ariko araseseka ku isi uhereye muri Siriya bihagarare. Mu makungu kandi intumwa za Arabia Saudite zaragiye muri Yemen ejo ku munsi w'Imana mu biganiro bishobora kuzoshika ku masezerano y'amahoro n'abaroberi b'abahuti bashigikiwe n'igihugu cya Irani. Abo baroberi nibo bagenzura umugwa mukuru wa Yemen Sana. abadiplomate bavuze ko Arabia Saudite iriko irarondira inzira yo kurangiza intambara muri ako karere. Izi ntumwa zishitse haheze ukwezi Ubushinwa bufashe iya mbere mu guhuza Arabia Saudite na Iran. Ibi byateye icyizere ko ari intambwe izoshikana ku kurangiza burundu iyo ntambara imaze guhitana ibihumbi amajana by'abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ari intambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Abashikiranganji b'imigenderanire ba Arabia Saudite na Iran barahuriye Beijing mu Bushinwa ku munsi wa kane, bumvikana gukorera hamwe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere barimwo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Bufaransa, umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abantu barenga 10 bahambwe n'ibibomoke by'igorofa yasenyutse inyuma yaho iturikijwe n'imbeya z'umuriro zadutse muri yo ni mu gisagara ca Marseille. Umushikiranganji Gerard Darmanin yavuze ko abategetsi bamenye ko abantu bane ari bo bigeze kuba baba muri iyo nyubako. Ntibiramenyekana ko hari uwishwe n'iryo sanganya canke icabiteye. Iyo nyubako y'amagorofa atanu yasenyutse inyuma ya saa sita zo ku munsi w'Imana. Iyindi nyubako nayo bifatanye nayo yarasenyutse. Umukuru w'igisagara cya Marseille Benoît Payan yavuze ko abantu batandatu batwawe mu bitaro. Nawe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umushikiranganji wiwe wa mbere banditse bavuga yuko bifatanije n'abashikiwe n'iryo sanganya hamwe n'abafasha kuzimya imiriro.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yavugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 radio yacu voa.com naho murahadusanga. Naho kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube mudusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafikiye muri iki gitondo: kaminuza y'ibiyaga bigari mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami.
Ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
Sive Ntakarutimana ni mwarimu muri kaminuza y'u Burundi. Ubushakashatsi ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwerekanye ko niba nta gikozwe kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bazabugarijwe n'iyi ndwara bitarenze mu mwaka 2035. Tubafitiye n'amakuru y'imikino yo mu Rwanda no mu Burundi, byose ni mu kanya gato. Imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije iratanga impuruza ko niba nta gikozwe kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bazabugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka 2035. Ubwiyongere bw'imibare y'abugarijwe n'uyu mubyibuho ukabije buri ku muvuduko munini. Abakoze ubushakashatsi baratangaza ko budasiga karere na kamwe kuri isi. Temistokle Mutijima nibyo tubwira.
Raporo y'uyu mwaka wa 2023 y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine, igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu 2023. Bazaba bavuye kuri miliyari 2.6 bariho muri 2020. Imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ku byerekeranye n'iki kibazo. Iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu 180 igatangazwa ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatatu, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije, iragaragaza ubwiyongere bwa 30% mu gihe cy'imyaka 15. Ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi. Ibihugu byo mu karere k'inyanja ya Pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu 2020 kugeza mu 2035. Nka Repubulika z'ibirwa bya Kiribati na Tonga bizagira ubwiyongere bwa 60%. Ni mu gihe muri Polinezia y'Abafaransa ho abarwaye umubyibuho ukabije baziyongera ku kigero cya 65%, naho muri Mikoronezia biyongere ku gipimo cya 64%. Ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niza ku isonga n'ubwiyongere bwa 58%, igakurikirwa na Canada na 49%. Akarere k'Amajyaruguru ya Afurika niko gafite imibare iri hejuru ku mugabane wa Afurika n'ubwiyongere bwa 49% mu bihugu bya Algeria, Misiri na Libya. Ibyo bigakurikirwa na Tunisia ndetse na Maroc bizagira ubwiyongere bwa 46% buri kimwe. Umubare nk'uwo kandi ni na Afurika y'Epfo ifite. Ikigereranyo cy'umuryango mpuzamahanga wita ku mubyibuho ukabije cy'umwaka wa 2023 giteye impungenge ku isi yose ku buryo nta gihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kugera ku ntego yo kurwanya uwo mubyibuho OMS yari yihaye mu myaka 15 yo kuva mu 2010 kugeza mu 2025. Rumwe mu ngero z'uburemere iki kibazo gifite ni ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije mu bana, ingimbi n'abangavu. Abanditsi raporo bagaragaza ko abari mu kigero cy'imyaka kuva kuri 5 kugera kuri 19 bugarijwe cyane n'umubyibuho ukabije hose ku isi. Mu mpamvu zirimo gutera ubwiyongere bw'umubyibuho ukabije harimo uburyo bw'imirire bugenda bwibanda cyane ku biribwa bikorerwa mu nganda. Harimo kandi ubwiyongere bwa kirogoya zibangamira imikorere n'imikoranire y'imvubura n'ingingo zigize umubiri w'umuntu ubuzigaragara mu bigize ubuzima bwose bwa muntu. Nyuma hakaza n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Nk'uko inyigo y'umuryango mpuzamahanga ku mubyibuho ibigaragaza, ibyo byose birabangamira urugamba rwa za leta z'ibihugu rwo kurwanya iyi ndwara. Raporo ikaburira ko nubwo gukumira no kuvura indwara y'umubyibuho ukabije bisaba ishoramari riremereye, ikiguzi cyo kunanirwa kubikora cyo kizaremera kurenzaho. Ubushakashatsi bw'uwo muryango bugereranya ko ingaruka z'iki cyorezo ku bukungu bw'isi zizagera ku kiguzi cya miliyari 400 z'amadolari y'Amerika uhereye ubu kugeza mu 2035 niba nta gikozwe mu guhagarika ubu bwiyongere.
Kaminuza y'ibiyaga bigari mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'Uburundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika mu mashami. Ayo mashami arimo iy'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Igurijwe rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusange, imibano, amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose, ni kuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma. Ibyo bisata ni bijanye no gutunganya ubutunzi. Ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye.
Nk'amajeni civile hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, ugacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntacho nojamwo ku ntambu ntabyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubuje ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi sinibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu, ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose ucusanga bigiye nabi, ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera.
Imana ishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze.
Jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze, mbonanye nariho no kuguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata.
Nari gituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiga itegere risabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza. Bisigurwa Nayishimwe Mediatrice.
Nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishwe n'ico gisata, ariko amaze kwiyandikisha ugacusanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse. Kandi noneho urahaze uko hameze twigishwa n'abavuye i Bujumbura, rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata mugabo atari ku mvuzi bavuye.
Patiri yagamuka Mama Mary yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere imbere nabo bizotuma aba nkabo
so tubona kumbure ni hahandi sanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe cyangwa abandi bantu b'icuti cyangwa babagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intombero yaje kwiga amurangise kwiga cyane yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intombero avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akaba kwinjira habonye abandi bari cyagatatu gituma abantu binca muri izo bisata kumbure rimwe bisukurota muntagira ati noje muri kijya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye igisata kukugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwogiharuruko kuko amafaranga nayo igihugu amafaranga ntushobora kuyiba ngo reko nizihe ngo reka nzoshe nje gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabre niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kwiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patrick yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahirwe y'umuntu ataba yuwundi
amahirwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisata agira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete igihe asohoye iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira rikariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugaruka ngo kwitayeho na cyane cyane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhiza iyumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere icyakabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabahiza iyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashirahamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu icya gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashirahamwe
Patrick yagamuka mama meha ati ico gisata nticari gikwiye kubura abacigamwo kuko nikirumara mu gihugu
kubwizo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nticari gikwiye kubura nk'abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge b'imboneza mu iterambere mu migambi kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere dushyire ku iterambere turonke ubuzima turongere twibeshaho hanyuma dushobore no gutanga ngana kazi kumbure aho tubaye muri bene wa navugana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi cyane mbere n'abakazi kaheze nshobora kurondera gushasha ngo twita abashomeri batera bagwirirana
inakari Leo Deta yahejeje muri ico gisata ati mu Burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata cyiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu adokenera iterambere kuva vute kugeza yitabye Imana nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno musi twifotora nk'abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi
Patrick yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo cya kaminuza asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe na terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi n'andi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara inakari Leo Deta aremeza ko hari ugwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga jiza bari kuirondera babanje guca hasi nico gituma ubona uno munsi ama banke menshi usanga yibwe ama opito ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihute hute
uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye
biramba badukumva baje kwiga kugera amahera aho bokwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi imana yaduhaye iyisi tuyitunganye neza kuburyo nkuko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose urundi cushira ico fungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ingaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twagize akaboneka
nta karuta imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mubashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza
ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye anye by'ubuzima bw'igihugu ico ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cari gikwiye kuraba ingene ico bisata bitohebwa Burundi kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose cyize ushobora gusanga bagiteyemwe imbere
uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nicukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bo kwikura umutwe yuko diplome gurupapuro rw'umutsindo ariwo buza ubuzima bwiza ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura akarondera ingene ubuzima bwiza ahava akabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza
kugira ivyo bisata bikundwe rero nta karuta imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshuri mu Burundi gushika mu mwaka wa 2022 harugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshuri niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abato ikibazo cha leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cyane cyane amanota umunyeshuri yarose n'igisata yize mu mashuri yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nk'uko baba babyifuje
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
ukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC amakuru y'imikino turahera mu Burundi ikipe runani yatsindiye igikombe cy'irushanwa ry'umwaka ushize mu mukino wa basketball yatangiye neza irushanwa ry'umwaka itsinda Lesipo ku manota 79-61 irushanwa rizakinwa mu byiciro bitatu kugira ngo hamenyekane ikipe izahagararira u Burundi mu mikino ya basketball Africa League Desire Hatungimana nibyo tubwira
Igano cy'u Burundi muri basketball y'uno mwaka wa 2023 byatanguye kuri uno wa gatandatu bitanguzwa n'ibirori byari byitabiriwe n'imigwi igize iryo higanwa byavyatewe iteka na bamwe mu barongoye amashirahamwe y'inkino nka Alexandre Muyenga arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi abavuzi b'ingoma ntibari batanzwe muri ivyo birori byo kugurura ihiganwa urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa rya Viva Basketball League rwahuje urunani na Lesipo umugwi wa Lesipo warangije agace ka gatatu k'urukino usumbye urunani nota rimwe ariko abakinnyi b'urunani baza kwivyukiranya mu gace ka kane urunani rwinjiye amanota 22 kuri atatu ya Lesipo uwo mugwi wayoboye urukino gushika mu gace ka gatatu utakaza urukino abakunzi basa n'abizeye Zigama Sabo Fabrice amenyereza Lesipo amenyesha ko urunani rw'abasumbije ubunararibonye
twatanguye neza mugaba hanini icatwishe abakinnyi bashasha na experience vraiment yatirekanye yuko bayiturusha cyo tubona twari imbere yabo ama bashobora kumuta score baradutsinda batumije determination
Elvis Hakizimana batazira gafisi icegera cy'umumenyereza w'urunani nawe amenyesha ko bagize ibibazo bikomeye mu ntango ariko ku mukenyero bakoresheje mu nyuma babafashije gutahukana ngo rukino
n'ukino utari koroshe uravyere bazutanguye twari tuse plan de twateguye mu gashwe twatanguriye ko kwagerageje kugira ngo tugire ino tanke ikore ku bakadre biwashu nko ko murabibona ndawa nsafite mama ipari ko l'équipe adverse yaraje yiteguriye cyane abo bantu nagerageje kuba bloka kugira ngo nashe ufine mu nyuma twagize une défense iri solide iri santé cyane kuko jya mu kinyo wa Manda iko arashuka cyane n'abanye turagerageza kugira ngo dusite nka vice en défense amacyo kuri kipe mipira cyo mu conversation wa manota
abakunzi burunani bari benshi ku kibuga nkuko byama iyo mugwi wabo wakinye Nzeyimana Olivier umwe muri abo amenyesha ko bizeye ko akamwenye bagize ku rukino rwa mbere bazokagumana gushika batora igikombe cy'uno mwaka
Jenda jerewe cyane kuri uyu mwanya urabona yuko insinzi yari ryoshye cyane gose nakajwi kagiye ngira byumva uyu mwaka dutegerezwa kuduga ku yindi nivo kuri tuko twari twe mu mwaka uheze kuko dusande turi kumwe ndabateye intege uko bama babikora match yose bamenye ko ari finale no mu ndwiza kandi tuzoza guca nyine ni tuzovuga ngo tuzokina nande cyangwa ende nawe tuzokina na mutanga cyangwa iyo tubona umenga babona umenga iroroshye tuyifata nka finale twarabikoze mu myaka uheze n'ubu kandi turabyifuza kubikora kandi
muzindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere w'ihiganwa New Star yatsinze Kerne ku munota 85 kuri 68 Jimkana itsinda Target ntamenwa yo mu ntara ya Ngozi ku munota 92 kuri 59 Dynamo yirahiye Karera Lions yo mu Rutana ku munota 91 kuri 48 Young Eagles y'Imakamba nayo yatsinze Message Ngozi ku munota 63 kuri 58 mu mupira w'amaguru naho kunduye ya 24 Atletico Olympique yatsinze Interstar bitsinda 2 ku busa ni navyo Vitaro yatsinze Magala Young Boys Egre Noir yatsinze Top Junior kimwe ku busa Musonga tiyanganije na Rukinzi busa ku bundi Bumamuru na Tigre Noir saranganije kimwe ku kindi Olympic Star itsinda Buja City ibitsindo 2 ku busa nayo Flambeau du Centre ikaba yagiye gutsindira Message Ngozi ku kibuga cyayo igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yacifata ikibazo ca mbere n'amanota 53 Bumamuru ni ya kabiri n'amanota 52 Vitaro ikaza mu cyondo cya gatatu n'amata 49 Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika nge mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibizo cyacu Radio Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika
yabaye ikibazo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikibazo cyacu mu gutera